Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi na mu Kirwanda mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu twumvira ku FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri Radio Yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru w'Estatu wa Kaburungu Radio Yacu vewa kaburungu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese na mwakunzi Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Unikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Mu kiganiro cyo munsi tugiye kurabira hamwe n'abatumire ibintu Burundi bumaze kurangura kuva Buronse intayo kwikukira mu mwaka w'igihumbi 1961. Turabira hamwe kandi n'abatumire bimwe mu bintu byoba byaratumye ibihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajyambere bitashoboye gukura akarusho mu nsinzi yo kwigobotora abakoloni kugira ngo bibonereho gutsimbataza ubwigenge nyakuri burimwo kwigenda ko aho kuzera inze kubijanye n'imfashanyo mu bisata bitandukanye. Abatumire bacu mu kiganiro cy'umunsi ni Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Orukom rigwanya iturire no kunyereza umutungo w'igihugu. Muraho mushikanaye Gabriel Rufyiri.
Maro neza mushikanaye mu gisigo Federico.
Murakomingaho.
Ego turakomeye, turaramukije kandi nabo tusangira ikiyago hamwe nabo n'abari baradukurikirana.
Ni byiza cyane rwose. Tuzaba turi kumwe kandi na Eric Nsengimana mukanya araboneka akaba arongoye ishyirahamwe Nyafurika ry'ugwaruka AJAP Africaine. Mu kurindira rero mushyantahe Rufyiri, reka n'imbere yaho reka dutangure twifurize Abarundi ku mwaka bigina imyaka 61 n'umwe irangiye Burundi buronse intayo kwikukira. Reka twifatanye kandi n'abanyarwanda kuri uyu munsi bahimbaza umunsi wo kwibohora ku mwaka ugira 2019 hamwe no kuntahe yo kwikukira. Turifatanije kandi n'abanyamerika aho bari bose mu kwigina imyaka 2017 irangiye Amerika itangaje ubwigenge bwayo. Reka rero garuka kuri mwebwe mushyanahe Gabriel Rufyiri. Ku munsi wa gatandatu Burundi bwarahimbaje imyaka 61 irangiye uronse intahe yo kwikukira. Uyu munsi wagenze neza?
Ego aho tugeza jewe nari natumiwe kuduga igitega mugabo ntababeshe narabuze igisoro kubera sinagiye, ariko natiye nja mu gisagara cya Bujumbura hafi hasi hadasari igitoro cyinshi. Mu gisagara cya Bujumbura rero aho twari turi ni kuri abantu barawuhimbaje ama n'igitega ahabera ibirori nyamukuru naho ni barawuhimbaje abashoboye gushikayo. Ariko rero tuvuga ko muri rusange Abarundi bawuhimbaje neza kandi barifuza rwose kwamura ivyamwa sinayo kwikukira.
Ivyamwa vyo kwikukira haraheze rero nkuko twabivuze imyaka 61. Nashaka mutubwire ku bwanyu ibintu nk'Uburundi bwashoboye kurangura ni hehe muri rusange?
nibaza ko nohera kukivugo umuntu yigeze gutwara ubufaransa yitwa de Gaulle. Charles de Gaulle niwe yavuze ijambo peye avuga ati yakivuze mu gifaransa avuga ati sans dépendance économique il n'y a plus d'indépendance tout court. Murumba neza yuko ahasase kuvuga yasase kuvuga yuko igihe atakwidegembe nzakwitukira mu by'ubutunzi bihari mu gihugu ntakwinjira kuba kuhari niko yavuze. Rero jewe ndemeranya nawe cyane yuko iyo umuntu atarigenga mu by'ubutunzi kuvuga ngo warikukiye biba bisa na bya bindi by'imafu ibona umwotsi uri kurafumba hari njya kifata ikigori ikosa k'umwotsi mugabo idashobora gushyikira umuriro. Twebwe rero natwe jewe mfata igihugu cy'u Burundi ntushobora kuvuga ko twikukiye mu buryo teorike ingene tuvuga mu buryo bwitwa ko budafadika mugabo mu buryo bufadika niko turikukira na gatoya kuko ndafise imvo ya mbere mbona ko tutarikukira kuva rwa Gasore abansi b'u Burundi bamugandaguye hakiri habura ikintu gita uburongozi mu Burundi kuva icyo gihe hakiri haba ikintu gita
Mushikane Gabriel Rufyiri munkundiye izo mvutura zigaruka ku mukanya ariko nagomba mpere ikaze kandi uwundi munywanyi Eric Sengiyu Eric mwingaho natwumva
ego ndabumva
ni byiza cyane rwose nashaka turiko tuvuga cyane cyane ku myaka 61 irangiye Burundi buronse intaya yo kwikukira nashaka nimwe mwarakurikiranye ibirori igitega mutubwire ukuntu byari bifashe.
Ibirori igitega byari bihimbaye nkuko byama bihimbazwa nuko byari bitekanijwe byagenze neza uko byatanguriye ku mwanya biherera ku mwanya wategekanijwe watanzwe na protocole data kandi byari bihimbaye cyane rwose abanyagihugu bari babyitabye ku bwinshi ndetse n'abanyamahanga bari baje kwifatikanya n'abarundi.
Ni byiza cyane rwose tugarutse kuri mwebwe umushyantahe Gabriel Fyirimo ariko muravuga zimwe mu ntambamyi zatumye u Burundi budashikira ubwigenge mu byerekeye ubutunzi duga ku ijambo Gabriel Matumba
Rundi agandaguwe mu Burundi hati hari ikintu bita inyoganyoga ry'uburongozi bubona kure ku buryo abatwaye Burundi kuva inyuma ya Gasore babaye abantu bamimazuzuye bampinga yanje bacara batubagane abo amazina yose ashoboka abo bantu bagumye bagira ku buryo mugiye kuraba kuva mu 1962 kushika ifata kugira mu 1915 ko riho ikomeye yabaye buri myaka cumi haba hariho ibiza imwe twita de krize haba hari ibiza. Ibyo rero ni ingaruka mbi z'uburongozi butari bwo. Ibyo rero ni ikintu tugomba gukosora cyane nyamba by'ukuri abarundi twifuza gushyira kuri kigira kabiri ni ingaruka mbi na cyone ni uko abarundi cyane cyane abagiye batwara Burundi kuva baguma babona akabi inyuma y'urugo ntibigera biyumvira yuko mu gihugu iwacu hari akabi ariko akabi baguma bagashyira ku bakoroni. Narayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu ijambo yashyikirije kuko yaravuze yuko rimwe na rimwe na twebwe dushaka kujya turafata amakosa tukayashyira ku bandi. Ibyo nibaza yuko ari ikintu cyiza cyane ko nicyo twita prise de conscience yaravuze yabivuze ngo dushyirize agatima mpembero turabe aho tugeze nari myaka 36 numwe ibi rero ababivuga cyangwa se abanyepolitike bibagira yuko n'igihugu cy'ububirigi cyakoronije u Burundi nacyo cyabaye okipe n'ibihugu birenga bitatu ububirigi bwarakandamijwe na Autriche burakandamizwa na Espanye burakandamizwa n'Ubufaransa n'ibindi n'ibindi murumva rero yuko kwa kila sehemu chochote mbele Afrika
yuko
hatua kile sehemu kijara kanda mizuri
yuko me
yuko Asia Amerika jinsi kijara kanda mizuri mugabo hii kila kumba majambo ya ni chochote kwa kila kumbi wa kumapuka kumapuka ubongereza kumapuka Spain kumapuka na Baika jamu kuhusu sisi ni saba ite mugabo imani sima kumukuru jingu aharuno mungu ya tanguye kumpa kujeri hili kusuri jini makini mungu jeri hili
ego metrika dohe
izoni tongaru kambimbo na zihamba itano kwa jizu matinu kuchatu au tagomba kujeri kusuri 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 kusuri
Yego me muravuze ko intamba mizavu hari ni kubiza eka ibiza bitewe n'abantu hamwe n'ubutegetsi bubi Eric Segimana nagira mutubwire namwe ibintu mubona ko Burundi bwashoboye kurangura muri imyaka 61 iheze buronse intayo kwikukira
ikibazo ntacyo numvise neza
mutubwire ibintu mwibaza ko byashoboye kurangurwa no Burundi kuva buronse intayo kwikukira mu myaka 61 irangiye
murakoze cyane ibyaranguwe n'idishe ntawo bisubiramo ngo bivuge nuko ubwo Burundi bwagiye buca mu ngorane zitandukanye murabona ko hashoboye kuba amabarabara atari make yarubatswe muri iyi myaka 61 amashure arubakwa ariko ibyo tukabifatira cyane cyane no vuga muri imyaka 15 iheze kubera ko niho honyene naho hagiye haraba ihungabanywa no vuga ry'inzego naho nyene niho honyene abarundi bashoboye kwicara na gatoya bakaronka ico bashobora gukora sino bakuva Burundi bwikukiye hagiye haraba ingorane zitandukanye abarundi barahunga abandi barangazwa abandi baricwa abandi barafungwa abandi baterwa mu ibarabara bagiye bahura n'ibibazo bikomeye bitashobora kuba umwanya wo kugira ico bakoze kiboneka ku gihugu cyabo n'ababa bashaka kubikora nabo nyene baraturatujwe hanyuma kandi nk'uko mugenzanje karabivuga ngo baguma bavuga ngo ntuze ngo abakoloni gute abakoloni nibaza ko muri ibyo bihugu bindi ariko aravuga ko byakoronije abandi nabo nyine babaye koronize ntibabandanije babakoroniza mugabo twebwe ububirigi bwaradukoronije babandanya budukoroniza none munsi babandanya baturiko ntibashatse kuturekura ngo twigenge kuko ibihugu murabona nk'ibyakoronijwe n'abongereza barabigishije inyene biteza imbere barabareka ariko abakoronijwe n'abafaransa none munsi bashaka kuguma bafashe mu kwa nk'abana babo
yego me uruhara rw'abarundi muri ivyo
n'ibibazo mwarimo bajije ariko nayo ndavuga ingorane nayo ndavuga ibyaranguwe murabona ko atari bikeya uno munsi ku makomine yose agize u Burundi umuntu arashobora kuronka ishuri ashobora kuyigamwo mu mwaka w'amashuri yisumbuye cyangwa mu mwaka wa primere akaronka yiga bitagoranye tukizera ko no mu minsi amashuri ya kaminuza zoba yakwiye hose ubu murabona ko dufise amashuri ya kaminuza mu ntara zikeya nka zine gusa mu Burundi n'ahandi bari kubiriko biragenda neza amabarabara intara nta ntara n'imwe ushaka gushikamwo udashobora kujamwo ibyo siko byamye ubwa mbere hanyuma kandi mu bijyanye n'intwaro ibereye ibintu byinshi byaranaguwe harajaho inzego z'igihugu harajaho inzego z'igipolisi n'igisirikare
mukanya
hariho byinshi byaranguwe
yego mushikana Gabriel yavuze ibintu itagenze neza aravuga n'imvo mu kanya namwe ndabakanya muvu mutubwire imvo mwibaza zatumye nk'u Burundi cyo kimwe n'ibihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajyambere bidashikira ubwigenge mu byerekeye ubutunzi ariko imbere yaho reka ijambo Leon Tarsis Nyomvye muri ngaho
ndabumva
muri hega taxisa nyombe
je mwere mugutamara mu gisagara cha Rirongwe
ni vyiza cyane gose murafite kibaza munafite cyimbiro turi kumwe n'abatumye babiri
ego beno kuvuga kuri bijanye no kuvuga ku Burundi butari ataho burigeza ufatiye igihe bwikukiriye ko hano hantu abantu bose turahenda ko cyane buryo umwana kugira uzomenye ko wamusohoye ugusohora umwana umusigira uramuhanye mbere isufuriya imari isahani ukamubwira ati ndakura urugo rushasha cyangwa ndaguhaye ibindi bintu bizotuma ubaho umugabo twebwe mu Burundi abantu badukoronije nta kintu na kimwe badusigiye twokwerekana akarwe mu gihugu cya Tanzania barasizeho barabaraga indarayi barasiga izindi nyubako nubu bashobora kuvuga ati indarayi izi nyubako zubatswe ku bakoroni cyangwa zakozwe mu gihe twariko turakoronizwa n'abanaka no gukoramo nyine keretse ko mu nyuma hagiye kuja bakoronijwe n'Ubwongereza bari bakoronijwe niyo kugira ngo dukoroniza aribwo bubiri gicanwe yaremanye ariko mu Burundi nta kintu na kimwe kitwa ko cyasizwe n'abakoroni kihari mugabe ubwiye kuraba uwo Burundi bugeze umuntu avuga ko Burundi utari kumukira aracari nta ngira ngo sinzi ko mu Burundi yobashika azogenda arabe izi nyubako nyinshi dufise keretse nk'ishuri ngira kaminuza yayikiriri niyo twavuga ko wo basa n'abadusigaye yonyine nayo ibisigaye byose nibyo vuye mu maboko y'abarundi
ego murakoze Leon Tarsis Nyonzi mugabo nibaza ko gushika ubu mu batumire atanu aravuga ko Burundi butikukiye nta n'umwe arabivuga gushika ubu ariko reka ijambo Gabriel Ufiri yavuze ko temera ko abantu bata makosa ku bakoloni akaba arivyo namwe muri kumuragi ariko twumva inyishu abaha tuga ku ijambo mushya nahe Gabriel Ufiri hanyuma telefone nta kuntu wopunguza wogabanya volume ko irimo ibintu byo mwikana nabi mushya nahe Gabriel Ufiri
ubundi sawa
tuga ku ijambo ego
ikintu kijyanye no kwikukira navuze nkitangura yuko atari Burundi bwonyine byakoronijwe nka byose ku isi usanga byarabaye koronijwe mu buryo bumwe cyangwa mu bundi ariko umuntu adashoboye kudevelopa icyo bita resiliyanse adashoboye kwiyubaka kujya muri logike yo kwiyubaka kugira ngo yikukire biragora aguma abona kabi nyuma y'urugo rwe umujyongera agenda ntera imbere sinibaza yuko
mushya nahe Gabriel ndumva telefone yawe itameze neza gatoyi ushire hasi telefone asubira gutelefone mukanya uwo turiko turakona ngaha mukurindira rero rekana duhe n'ijambo Eric nsengimana tubwire nawe nyine ibintu abona byo wabimeze nk'intambamyi byo wabitashoye guha karyo Burundi kugira ngo nabwo nyine nk'ibintu bihugu byinshi byo bikiri mu zya majambere butembere cyane rwose mu byerekeye ubutunzi ya ika imvuzo bari zihe Gabriel yavuze ubutetsi bubi bwagiye burakurikirana yavuze ibyo yise ibiza abwo harimo amakudeta indyane za moko n'ibindi ku bwanyu imvo zatumye Burundi butabandanya cyane rwose mu nzira y'iterambere ni nkize
ikintu cya mbere cyatumye Burundi butabandanya mu nzira mbere nuko Burundi bwari Burundi hanyuma abantu zera Belgique igashaka ko n'Ubufaransa bakorera kuri programme zabo so nibijanye na nico no kwita intumbero y'igihugu aribo barimo bategura ingene igihugu cyotunganywa kandi bari bafite n'ijambo rinini ya kubera ko ebijanye n'amafaranga Burundi buzokoresha bategerezwa kuyemera cyangwa bakayahakana murabizi ko umuntu afise ko no vuga ingufu mu bijanye n'amafaranga ntiwashobora kwigenga ni nacyo gituma mwabona iyo hageze igihe bagasha haragira umutegetsi avuga ati reka dushake kube tube abarundi ibintu tubihindure haje demokrasi nka ntunze nka uyu ndadaye Melchioro yaraje aje avuga ati ubu tugomba ko abarundi bigenga by'ukuri bashobore kugira bashobore kunywana bishire bizane mwarabonye ko bace bamugandagura kandi ntihabe n'icyamira kubera ko ntiyarashigikiwe kandi abari bafise inovuga batoto komandema kugira batware barabo bakoroni nyene bakoronije bagumye bari hafi Burundi kandi mu kuba hafi Burundi ntabwo bari hafi ngo bariko barabufasha kugira bashobore gutera imbere ahubwo hari mu ntumbero yuko bakora ibyo bashaka bagakoresha Burundi cyo bifuza ni ingorane ya mbere hatangwe guhagarikira ngaho kubera ko ibijyanye n'amafaranga byose baba aribo babifise no kuvuga Burundi ntibwigeze bwigenga cyane mu bijyanye n'ubutunzi barige barateye imbere twariteye imbere turashika ku ntambwe yo kuvuga ngo politike macaye mu bijyanye na politike ngo turarose ntayo kwikukira ubundi tugiye gufata igya mbere ariko mu bijyanye n'ubutunzi barabugumya baguma batwereka ko ibintu byose dutegerezwa gukora dutegerezwa kubanza kubasaba impanuro bategerezwa kubanza kubyemeza kandi no gushika n'ubu muri 2015 niho abarundi bagiye kuvuga bati oya ntidushobora kuguma tuvuga ngo tuzokorera ku mahera y'umunyamahanga reka tugire twebwe abarundi tudevelope esprit y'ugukora nk'abarundi tumve ko muri make dufise dushobora kugira icyo dukoreye igihugu cyacu tutunganye amatora atabandi bantu barimwo abashaka baze badushyigikire abadashatse bareke mugabo Burundi
bubandane
intambara ikomeye cyane rwose yatumye Uburundi busubira inyuma
Mushina Gabriel Fidi Mushina Leon Tarsis Nyonzi eka na Eric nkuko tubyumvise bose basa n'abashaka amakosa ku bantu bakoronije Uburundi mu bijanye n'ukuntu Burundi gushika ubu butarashobora gushika ku ntambwe bwari kuba bushitse ko iyo hataba izo bozo se mwebwe ivyo mu bivuga kwi
nababwiye imvo ituma sinzi ko ubwambere no babwira ingene ibintu bimeze uno munsi mu bijanye n'ubutunzi Uburundi nico gihugu ca mbere gikenye ku isi umwana umurundi aronka amadorari angana amajana 308 mu mwaka no kuvuga aronka munsi y'idorari imwe ku munsi igihugu bice birenga 72 by'abarundi bari munsi y'urugero rw'ubukene wemewe ibyo rero ni ingaruka mbi mu bisanzwe z'uburongozi twebwe nababwiye yuko kuva kwa gasore agandaguwe bunyamaswa n'abasi b'uburundi igihugu cyace kiburi ikintu bita uburongozi nyabwo bubona kure icyo nico twomenya uko bigenda kose kuko ivyo kuvuga hari abantu bavuga Eric jewe ndamwumva namugezaje ndamwumva hariho imvugo ya politike iri mwa kino gihugu cacu cukurondera yuko abanyamahanga aribo bagereka ibibazo kubari tutaremera yuko ibibazo biri wacu kandi ibyo bibona mu migambwe bariko barashwana aba bacha bavuga ngo ni banaka mu mashirahamwe bariko bacha bavuga ngo ni banaka umuntu aguma yibaza abo banaka ingene umuntu w'umugabo cyangwa umuntu w'umupfaso nakuze afise ubwenge amaze imyaka 63 ningahe yikukiye aguma avuga uwundi mugabo wundi ibyo bintu n'ukuri n'agatukisha ku gihugu kewe mvuga nti ikibazo cy'uburongozi kiri wacu ntikiri mu Bubiligi ntikiri mu Mbandi ntikiri muri bariya nyamba ibihugu bya Aziya byose uno munsi byarashoboye kuba byarabaye koloniye hanyuma mugabo bikaba byashoboye kwikukira mu by'ubutunzi natwebwe birashoboka gusa nitubanze twumve ko tugomba gukora tumemera kurya ivyo tubiriya kuya mwa kino gihugu cacu abantu bashaka kurya badakoze abantu bashaka ivyo n'ibibazo bikomeye cane
Eka duhijambo undi munywanyi wa radio hejuru ya Amerika Maniraho Joseph mwiwe neza
Iro neza ishuri ya Amerika
Muraho murakomeye muri hega Joseph
Avuga na mani roho Joseph ndi burera mu majyaruguru y'u Rwanda.
Ni nziza cyane rwose murafite ikibazo murafite cyumviro turiko tuvuga ku myaka 63 no muheze urundi gwikukiye u Rwanda uyu munsi ruhimbaza munsi mukuru wo kwibohora tukaba tuko tuvuga kandi kujanye no kuronka ubwigenge ariko tukaba tuko tuvuga kandi ubwigenge mu byerekeye utunzi twa kwijambo ikibazo cy'imbere
kibazo ngewe ngira baza urabona rino ibihugu byo mu karere byabonye ubwigenge bizihiza ubwigenge ariko mbona birabugo bikomeye ubukoroni bukiriho kuko ni gute igihugu gifata umwanzuro kirukuye mu baturage imbere na leta ubwayo ariko birabugo bikomeye bikabifatira ibihano nabona ubwo ari ubukoroni kandi buracyahari
murakoze Maniraho Joseph mushena Eric singibana icyumvira cyama Niraho Joseph mu kivuga kwiki
avuga ngo ukoroni buracyahari mugabo nariko kandanya mvuga ko ubu ibintu biriko birahinduka nkuko mwabyumvise kuko muri leta barashobora gufata umwanzuro w'ibikorwa bazokora bakoresheje amahera y'iwacu nk'abarundi abarundi baratanguye kumenyera gutanga amakori bakamenya icyo akora abarundi batanguye kumenyera gutanga amatagisi ubu ahantu hose obere kila bitunganya neza kugira umuntu wese ashobore kuriha ashobore kwiteza imbere igihugu gitera imbere rero ibijyanye n'uko twaba tukiri mu bakoloni uyu munsi sinibaza ko ari ibyo kubera ko impinduka ni tugeze ku ntambwe ishimishije y'ukubivamo ni nacyo gitumanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu General Major Vice ndayishimiye umunsi w'ukwikukira yavuze ati mu kindi gihe cyo kwikukira bariko baravuga ati muzotondeka ingoma 60 na zingahe yavuze ati ni gufata tugatangura novuga igice cya mbere gishasha gishasha kubera kugira ngo Uburundi butangure igikorwa cy'iterambere tuve muri ibyo zikwiyumvira ngo baradukoronije abakoloni ngo bariko baraducinyiza uno munsi ntibakiducinyiza uno munsi abantu barize uno munsi dufite inzego z'igihugu atagitutu bazitera uno munsi tugira icyo twakwita cooperation ziganyaganya mu bihugu abatabyumva bose muraza kubibona ko batagira barabareka ushaka gakurikira ushaka kareka rero uno munsi twatanguye novuga intunze twatanguye fazenziza kugira ngo tushobore kugira igihugu cyacu dushobore kubandanya mu iterambere igihugu gitera imbere
Mushyira Gabriela Rafiri kuva Burundi bwikukiye mu gihumbi 1962 intambwe ishimishije iramaze gushikwa ko nkuko tuvyumvise kwa Erika Zeman
oya jewe nibaza yuko nababwiye ko makino gihugu cacu ikintu kidufise cingorana ku Burundi bwikuganisha cyo burongozi na ingaruka mbi hamwe no zivuga sinzi ko tworamuka tuzi nyinshi mugabo nibaza ko twoja kucokorwa kugira ngo tubone neza hari byagiye birakogwa bagenzanje bavuze ngo bavuze yuko ngo bakorona cyangwa badusigiye jewe sinibaza ko ivyo bavuze ari byo tushaye guhere ku ikawa mu myaka yahera yari ihari mugabo umwimbo wayo waramanutse kugera ku 25% gusa none nabakoroni batumye iyo kawa ihera gutyo oyi kandi aribo bayizanye ikawa yazanywe n'abakoroni nyamba abo turi kuvuga batabyibuka ndabibibutse kwitwa bimoko bariko baca amabarabara hari wavuze ngo nta kintu kimwe bigeze basiga amabarabara yose yaciwe ku makoroni ayandi nayo yasubiye gucibwa kuri bagaza ibyo nibaza ko abyibuka amahinguriro nta hinguriro na rimwe gihugu rirasubiye kubakwa atari harayubatswe ku bakoroni
nayubatswe kuri bagaza nta rindi hinguye na rimwe gihugu ahubwo naye hari uno munsi ariko aratembagara mugende murabe ubuzima bwa Kojerko mugende murabe ubuzima bw'abahinguriro menshi menshi ayandi yarugaye murabizi na mwebwe rero ijye twogwe hari kindi kintu
icyokorwa mushiga ntahe Gabriel
sinzi ko bije yoba ayizi u Burundi buheranye amamiliyari darenga 400 hanyuma u Burundi byinjiza mu makori n'amatagisi miliyari 200 niyo biteze kuzogira ibi kuzorona ibi amamiliyari ashika hafi 100 azosabwa bakoroni nyene muri ko Eric ariko aravuga rero jewe nibaza yuko ntababesha urerure mugabe cyo shigikira kandi nemeza ni imvugo y'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu uba avuga ati ntiduzopfa dusubiye kuvuga ngo abakoroni ijambo abakoroni yavuze ko abarundi badakwiye gusubira kubivuga tuguma tubagiriza
abakoroni mukanya Eric Sigmana gira icyo bivuze ko ariko nagomba duha ijambo Leonard decisif niyo nkuru muraho
Plinga mwaramutse tanje niriwe ngaho muri studio cy'ici cyane kanongere ndamutse n'abatumire mwasubiye uyu munsi
barakumva muri we neza muri hega niyo nkuru
yego nuko mwizondero je nitwa niyo nkuru Leonard uvugana ndi mu gisagara cya Makamba mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi nabakurikiranye cyane nagira ubwa mbere neza abarundi basi ku imyaka 61 iheze twikukiye hanyuma nagiye ndumviriza na cyane cyane uko abo batumire bariko barabisigura imbere yuko ndababaza ikibazo nagomba se n'utanga icyumviro cyanje yego niko u Burundi bwari kukiye turabibona mu by'intwaro ariko ntituvuga ngo tuba ari kukiye cyane mu by'ubutunzi nkuko iki kiganiro mwagitunganije na cyane cyane mu by'ubutunzi nashaka se n'ubaza akabazo gatoya mbega nk'abahinga babibona uku kwikukira kw'igihugu cy'u Burundi kwikukiye mu bihugu mu butunzi ibangereranize na cyane cyane uko u Burundi bwari butunze mu bukoroni niko u Burundi butunze gutwarwa n'abarundi bangirire ukugereranya barabeho u Burundi bwari butunze cyane naho bwasubiye inyuma cyane
hanyuma kigire nabo batumire murakoze Leonard Zifa niyo nkuru Gabriel Rufyiri mu kanya gatoya cyane rwose mu munota umwe mu munyisho
sindabutebereza igihe cy'abakoroni ifaranga ry'ububirigi ryavunjwa ifaranga ry'u Burundi mugende mubaze abahinga b'iby'amafaranga barabibabwira amafaranga y'ababirigi n'amafaranga y'abarundi yasa n'ayangana kugera mu gihe kitari gito yagiye araduga atagaciro atagaciro uno munsi ifaranga rimwe ry'abanyamuraya aribyo ryavuye rifatwa n'iry'ababirigi rijamo ufite ifaranga rimwe ry'abanyamuraya usabwa hafi 400 y'amarundi icyo kimenyetso cyonyine nibaza ko mucamwumva icyo gisigura ukuvuga ko ibintu byonone ugomba kumenya igihugu gituje ariko gikenye urabishyo twita mu gifaransa le pouvoir d'achat ububasha bw'umunyagihugu mu bijyanye no kubaho kwa minsi yose ibyo rero nibaza yuko ikibazo baje kirahambaye cyane nibaza ko inyishu ndayitanze kandi yumvikana neza ifaranga ry'u Burundi icyo gihe ryangana n'iry'ububirigi mugabo uno munsi ifaranga rimwe ry'ibinyaburaya rivunje 400 y'amafaranga y'amarundi
Eric Singimana mugira icyo muvuze kuri icyo kibazo cya Leonard Decisif niyo nkuru hanyuma muce mugira ko no ku kibazo eka no ku cyimbo cyashikirijwe na Gabriel kivuga ko tanywa ko zabandanije kuduzwa no gusanwa amabarabara nkuko vyakorwa eka amahinguriro nkuko vyakorwa ku gihe cy'intwaro kava mahanga
ndagira ndabusabe aca mbwira ihinguriro rimwe byubatswe kuva mwiza byo gihe ariko aravuga ihinguriro rikomeye ry'igihugu nagira ndababwire acavuga mu ntunge uno munsi n'amahinguriro yitwa ko ahari ntitugira ntidushobora kuronka ifanta ntidushobora kuronka amazi ya kinju ntidushobora urayerera ntushobora kuronka isukari urayerera ahantu hose na buseko yitwa ko yubatswe ariyo abapride ntushobora kuronka isima ya buseko
duga ku ijambo mushyigana he Eric
murakoze cyane nkuko nawe nyina giye abivuga ibijanye no kubura ku bintu nibaza ko bitajanye no kubakwa zinama ahinguro yarubatswe nkuko bivuze hose ko yarubatswe fomi yarubatswe umwavu bakora mu Burundi nta mwavu bakura hanze ni ihinguriro rikomeye rikora umwavu mu gihugu cy'u Burundi hanyuma hariho n'ayandi mahinguriro menshi yagiye navuga mu gihugu hanyuma ku bijyanye no kuvuga ngo ntavana nta kinju amahinguriro akora amazi nibyo utanyoye kinju uranywa kandi utanyoyeka akandi uranywa akwavi utanyoye akwavi uranywa egle water makamba hari ingurero rikomeye rikora amazi gitwa egre water kubijyanye nabyo no kubura icyo ni kibazo kijyanye n'iby'intwaro no gutunganya neza ibintu kugira ngo bishobore kuboneka nuko washyira ingufu kubijyanye n'ababijejwe kugira ngo bishobore kuboneka ngo nta sima nta icyo ni kibazo kijyanye n'abajejwe nyine kugira n'ikibazo kindi umuntu yo novuga mu gutunganya ikindi kiganiro kugira ngo dushobore kugica hirya no hino turabe ni kubera iki ibyo bintu bitaboneka mukanatuma ko n'abajejwe amahinguriro bakavuga igituma bitaboneka ariko ko babyo ko ba amahinguriro yatubatswe ibyo sibyo amahinguriro yarubatswe amabarabara
navuze amahinguriro ya leta sosuma navuze ihinguriro rya leta rimwe ryubatswe rimwe atari za tembagaye
ari izatembagaye n'izubatswe hariho kumabarabara twebwe mu cyankuzo niyo mvuka twagenda amasaha 12 kuva mu cyankuzo gushika i Bujumbura uno munsi n'urugendo rw'amasaha 6 ugeze i Bujumbura ibarabara iryo ryonyine n'akarorero keza ko hari ibarabara ryubatswe amabarabara menshi yarubatswe
reka
abagiye kuraba ati none se ubwo ibintu byubatswe biriko bifatwa gute
reka twibutse ariko twumviza ko bakumviza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika y'Amerika i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda turafise undi munywanyi Sylvestre Habonimana mwiriwe neza Jahan humvikana mushikirize ikibazo cyangwa icyumviro Sylvestre Habonimana
Ego meturabumva neza
Muri hehe muri mugwamo gwinshi ariko raba koja ku ruhande hanyuma muri hehe
Ego reka nje ku ruhande ano ateka nye etoyi
Duga ku jambo ikibazo cy'icyumviro
ego hama twetwaje kuvuga yuko ubukoni mu rundi wacu hari nikimenya menya igikoni cy'igihari wabona n'ijambo umukuru w'igihugu yashikirije gihari munsi twibuka intayo kwikukira yanyu asaba yuko mu gisagara cya Gitega ko hoba bwashizaho kashyira ikibutso kiranga yuko abadage bo bakoronije iyo ntera nyina narifite
ego murakoze Sylvestre Habonimana ikibazo cyuko abarundi ikoronijwe ico ni cyumviro cha Sylvestre Habonimana aha iwacu twebwe si ko tubibona eka n'abatumiri bacu kwari babiri baravuga ko hakiri ingorane mugabo bavuga ko bagikoronijwe nagomba tugaruke kuri mwebwe mushya ntahe Gabriel Rufyiri mutubwire cyane cyane ibintu mubona ko byokorwa kugira ngo hakosorwe ibintu byose mwavuze intamba bizabaye ika ivonyishi mwazivuze imyaka hahe imyaka 10 Burundi ukaja mu kaga haba kuryana hagati y'abanyagihugu haba amakudeta ivyo vyose mwavuze ko byo byatesheje umurindi Burundi kugira ngo bushikire iterambere nyakuri ibintu kubwanyu mubona byo korwana nk'ibihe kugira ngo hakosorwe amakosa yose yakozwe muri kase nk'ibi
ibintu byokogwa nibintu bijya ubwa mbere no gushiraho ikintu bita intwari igendera ku mategeko kuko mwa kino gihugu cyacu kuva igihugu cyikukira bamaze guca umutwe rwa gasore nabivuze aba udonye barundi bacamera ko gusimbira hamwe kuburyo umuntu afite inguvu ari wacyumva ko yohonyora uwundi
mugabo igihe kugendera kugutwa ikize bita mu gifaransa etat de droit ni kibazo gikomeye cyane umuntu afite ubutegetsi wese acha yumva yuko mengo ni kibazo rero twipfuza yuko icokogwa ahantera kama abanyepolitike ihereye ku mugambwe CNDD n'abawugize batwara bashireho amategeko bubaka amategeko ku buryo bagira ntuze abantu bajaho baje mu mategeko mugabo ntibabahinduka amategeko icyo kintu mu burongozi ni kintu gikomeye cyane bubake a system mugabo ntibubake umuntu urumva turafise ukuntu twubaka umuprezida uyu uriya bubatse umuntu bubaka amategeko n'icyo cyo kumatira n'ibyo bibatse kuko umuntu ntiyamaho umuntu arapfa akagenda ariko bubatse amategeko umuntu arapfa cyangwa akagenda ibintu bigaheza bikatumbera ariko ibintu byo cyo kintu twamara kubaka amategeko kandi tubazogira ama reforme politique
Gabriel
economique reforme administrative
n'ukuvuga kuzana Gabriel Firi muravuze kubaka
ubona bakaruruga sanze igipolisi cyarubatswe
muravuze kubaka umuntu no kubaka amategeko mudusigurire muduhisiguro kugira ngo nabatwumviza bumve bategere neza ibyo muri ko muravuga
kubaka amategeko no kuvuga yuko bazana bahinga bakomeye cyane mu kubaka amategeko bagaca bubaka ikintu bita systeme politique kuburyo intwari ikora akazi kayo ubu tungane ukora akazi kabwo inama y'amategeko ikora akazi kabwo hari ibihugu byinshi byabishoboye mugabo twebwe uno munsi biracyatugoye gose kubaka amategeko rero barubaka amategeko ku buryo umuntu naho yorondera konona ibintu bigakunda kwa byonona kubera urwego rumwe rurambo muri muri Amerika murabibona murabona yuko ashobora kuza umuntu ashobora kurondera konona ibintu mugabo ingene sisiteme ya Amerika yubatse naho ari umuprezida agomba kubyonona hari urwego rumubuza ruti ibintu bishoboka mugabo twebwe iwacu usanga umuntu umwe ari watwara ibintu byose ubutungane ari watwara inama shingamateka n'ahatari byitwa ngo inama shingamateka usanga
itigenye
ibyo rero nibaza yuko niwe ngo amategeko hagashakwa n'uburongozi bwiza bizotuma dushobora gutera imbere mugabo rero abanyepolitike muri rusange ntibifuza kurekura abanyagihugu nabo ukuri umengo sinzi ibyo barimo mwiyumvire reka n'akaro gasaze kikandi kubona abantu batwara bashobora gutunganya ibirori by'igihugu bigacegwa amasaha abiri bigacegwa isaha ibyo bintu tukiri ngaho kiwe numva tukiri inyuma cyane cyane gose mwiyumvire ibirori bya by'igihugu byatunganyije bigacegwa amasaha abiri ibyo ni ibintu tugomba gukora ku buryo atamunsi atamufata n'umwe muri leta bashobora gucegwa n'abandi bantu basanzwe
mukanya mushanahe Eric Simana namwe turaho akaryo ko kugira ngo mugire ico muvuze ku bintu byo korwa kugira ngo amakosa yo yarakozwe muri kahise zamvu zitandukanye mwashikiriza kugira ngo mugire ico mutubwiye ku byereke ibintu byo korwa ariko imbere yaho reka ijambo Abdul Hamid Nyandwi muraho muri hega Nyandwi
Je muri umwanya ndi mu gisagara cya Bujumbura ariko nsanzwe mba mu Kayanza mu ntara ya Kayanza
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite imbuyo turi kumwe n'umushinga ntahe Gabriel Firi tukaba turi kumwe n'umushinga ntahe Eric Sengimana duga ku ijambo ikibazo cy'imbuyo
ndasize kwanza ikibazo hanyuma nkagira n'ibyiyumviro bishika nka bibiri ikibazo cya mbere mbaza ndeba ndabaza ati burya ibihugu vyo muri Afrika hoba hari bwagere yuko twikukira mu gihe twagwanira nta yo kwikukira ndabaza hoba hari bwagere hanyuma ikindi nacyo jewe ndavye nko mu bihugu byinshi bya Afrika aho mperereye nkara nko mu Burundi aho mperereye ndabona icambere cyocyo cukisega cukikedigize ubukene tutabyikukira mu bijyanye n'ubutunzi ndabona yuko umengo biracyagoye cya mbere ni uko amaleta hariyo banza kuraba uburyo ateza imbere ibisata bijyanye n'ubutunzi ukubaho kw'abanyagihugu hanyuma ikigira kabiri ni uko abategetsi na cyane cyane usanga iyo bashyitse ku butegetsi baca bakumira bagenzi babo ugasanga hari himigikana k'abanyagihugu bayiho nabi abanyagihugu rero babayiho nabi ucusanga muri vya bintu bigenda kwifukira ibyo bihugu umengo biracyari impingi iracyari ndende kuri bo enacho gituma twasaba na cyane cyane amarita bari ku butegetsi ibintu byo gukumirana gukumira barundi bagenzi cyangwa abanyagihugu bagenzi babo yuko banza kubihagarika hamwe bagasenyera ku mugozi umwe.
Murakoze Abdul Hamid Nyandwi mukanya ndasaba abashinga ntahe bagira icyo bavuze kuri ibi bibazo bitatu mushikirije ariko reka duhe kandi n'ijambo nkundi bunywanyi Richard Hatungimana muraho Richard muratwumva
yego ndabumva
muri hehe
tumusaga cyabujumura
ni byiza murafite ikibazo murafite icyumviro
yego ko bijanye no kwikukira ngo igihugu hari hageze ko kikukira kuko atuma bageze kujya genda ibihugu byose byagiye biraraba ati nacyo yarageze ko kikukira kandi iyo ugira ngo no kwikukira ikinda kare ikintu gice kiba mu myaka itatu nicyo kiba cyuzurwa nyine ibintu cyangwa umuntu agenda buke kuko burya yabugira abantu abako ni badukoroneza ari n'ubu abyumvira nk'uko nk'ubyo byokunda nibo bantu tuzahanga nabo babona akantu gatoya kagenze neza mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bakavuge bavuga gusa akantu kabaye nabi icyo gituma rero njya kubikubwira ari ugenda buke buke amagaze yacu bazashyira ku ngenda buke buke tugiye cyane ubu ntitwoshobora kwishyira ku ntitwoshobora kwishyira ko ubwo nyine icyo ngiye cyane ni icyo
murakoze Richard Hatungimana reka Gabriel Rufiri mugicho mvuze kubyashikirijwe na Abdul Hamid Nyandwi girati bega ho hari bwagire ko ibyo bihugu byinshi byikukira ibyo tubona harimo no Burundi akaba kandi yabajije ikintu kibazo avuga ko mu gihe cyose igihugu kigisega niko ni jambo yakoresheje ubutunzi bw'igihugu kigenga budatsimbataye byo kumara ikibazo yavuze kandi ikibazo c'abategetsi bakumira abandi duga ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose umuntu umwe mushyira mu jambo
ibyo bibiri byanyu mu bizaje ndabivuga kuko turabihurije ko ni ukuri turabihurije ko nta nibyo nagumye mvuga nibyo nagira mvuge ugisega nukireka amaboko kuvuga ngo wari kukiye umuntu aba ariko arihenda twari kukiye nibyo kuko nta tukibona za gutegeka ngaha mugabo nibaza yuko ikibazo kiri wacu no munsi hanyuma rero yabajije ikibazo ati mbega twovuga ko twiku hari bwagere ko twikukira ahubwo giye no kugira ngo twari twaratebye imyaka twatwawe gufunira buhoro twari twaratebye tukubera iki mbega imbere yuko u Burundi abaza abadagi baza haba mu nyuma hakaza babirigi bashi barabwa na nation zimwe jewe nibaza neza yuko u Burundi bwari butwawe ku cyami uravye ingene ntari rugamba yatwaye u Burundi ukaraba ukungene mwezi gisaba yatwaye u Burundi n'abandi bamwe batari bake cyaragaragara yuko muri kijya gihe twarimwe cyaraboneka neza ku Burundi bwari butwawe neza ibyo yego nibyo ntihabura ibibazo mugabo shari cyo gihe nyene rero burya ibintu bijanye n'uburongozi siri n'umuntu yiga mu ishuri iri n'umuntu avukana mu ishuri gusa umuntu agenda kubibagarira neza kuko uburongozi sibyo biharo birafise n'ibindi bya siyansi birafise ibyo bijejwe birabwa mugabo ibintu ngozi keshi wa mumuntu nicyo gituma nibaza neza yuko nabantu bashobora gutwara kandi bigakunda ko batwara neza kandi bakanywanisha abantu bose twebwe rero kandi murabizi umukuru w'igihugu niwe yavuze ati ku gihe cy'abami hariho ama industry twaracura imiho cura amasuka n'ibindi njewe nemera neza nuko ivyo by'ubukoroni bitari kuba hakaba icyo nokwita cooperation abazungu bakagira cooperation bwo ruka nabo bashaka inyungu jewe nemeza neza yuko abarundi bari gushika kure n'ijambo rimwe naho bari kumara naho ahubwo naho batari kuza tukagira kimwe ya cooperation ganyaganya cyari kugenda neza mugabo abarundi n'ubu je nifuza yuko twova mu byo bimbe kuma turondera ibibazo dufite tubigere ku bandi ahubwo tuduke twebwe twiteze imbere kubona ababyiye hari bihugu byinshi byabishoboye cyane cyane byo muri Aziya
Eric Sengimana namwe mu gice muvuze cyane cyane kuri ibibazo byashikirijwe n'umunywanyi Abdul Hamid Nyandwi yavuze ku bibazo bitatu na nibaza ko mu kiribuka ego ya abaje niba hari hageze ko ivyo bihugu vyikukira aravuga n'ikibazo c'ubutunzi ibihugu gushwa ubu bigisegereza akavuga kandi n'abategetsi bakumira na duga kwijambo mu kanya gatoyi umuntu umwe ndabona akanya kihuta
murakoze cyane kuri ico cyo kuvuga ko igihugu kitari bwagere ko cikukira ibihugu bitakoronijwe araraba nka Ethiopia arabe urugerigeze ko arabe n'ibindi bihugu bitashoboye kuja mu bukoroni arabe aho bigeze no kuvuga ko kudukoroniza badusubije inyuma ahubwo kubona baragize baradukoronije hanyuma bakabandanya badukoroniza nico novuga ko cari kibazo gikomeye kuko nido byatumye igihugu kitabandanya gitera imbere kuko bagumye bashyira inzego zidakomeye zishobora guhagararira Abarundi hanyuma kijanye nacyo no kuvuga ati ibyokorwa ni iki ku butunzi novuga ko uno munsi ibyokorwa ari ugushyiraho inzego bakaziha ubwigenge umuntu bamuhaye amabanga bakamureka agakora ibikorwa byiwe hanyuma agatanga raporo bakamukurikirana gusa kugira ngo ibikorwa ashobore kubikora atekanye hanyuma kandi umuntu wese agakora icyo gukora kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere umuntu akamenya ko ariko akorera Abarundi ntibamushyire mu mabanga ngo ace yumva ko ari amabanga ya famiye cyangwa ari amabanga y'uwamusizeho nawe nyine akamenya ko umuntu amaze kuzezwa nga aca bundi muntu no kuvuga ko aca adasubira kuba w'intara adashobora kuba umugambwe adashobora gusubira kandi kuba uwagatumba ariko akumviriza Abarundi n'Abarundi kazi bose
tumiri butenshi mwese ko muri kamera bandanya kumviriza iradio hinjwe ya Amerika turi kumana ni kuri Chartier de Jackson Gatabo muraho murakomeye
Hello
murakomeye muratwumva
Ego ndabumva ndakomeye.
Muri hehe?
Namwe murakomeye.
Turaho muri hehe?
Turi i Burundi mu ntara Makamba muri komine Kayogoro muri zone Gatabo.
Ni byiza cyane rwose ikibazo cy'imvuriro mu kanya gato.
Ai ikibazo nari mfise nagomba kubaza abo batumire. None habuziki kugira ngo ibihugu bya Afrika bije hamwe kugira ngo bishinge leta imwe kugira ngo izinjyane usanga ati muri politike zihere kugira n'ubutunzi bw'igihugu bwiyongere kandi tuzi ko twikukiye
murakoze ni kuri Chartier Jackson Gatabo ku cyo kibazo Gabriel Lucili tuga ku ijambo mu kanya gato
ego nagomba bwa mbere banze shimire Eric ibaveje gushikira turabihurije ko ntacyo ndabivuga ko no kuri n'ibintu byiza leta igomba kumva yuko igomba gushiraho inzego zikora hanyuma badakoze nabi bakaba bizofrodera havango kubasusurutsa bakabasusurutsa bakabarungika muhira kuko nibo bantu batwicira igihugu abo bantu barondera kurya ibyo batabiri yakuya hanyuma nishe kuri ikibazo cy'umunywanyi ahejeje gushikiriza nibaza yuko ibyo biri muri byangora n'uburongozi navuga ibihugu byinshi bya Afrika abantu benshi bafite ikibazo cy'uburongozi Afrika ibihugu bimwe biramaze kubirengera mbwabo n'ibike cyane tukifuza yuko nk'uko abivuze Afrika murandabiraba iyo bakoranye bagiye ibihugu byose bya Afrika bigiye mu Buyapani bigiye muri Amerika bigiye muri Turiki bigiye mu Burusiya ukamengo turabana baguma bafatwa mukwaha n'umuntu wese yateye imbere ibyo bintu tabyikuye mu mutwe ngo twumve yuko mba kwiteza imbere twebwe nyene hanyuma dufashanye n'ibindi bihugu tuzoguma turabasezi ibyo bintu abantu batwara jewe bivuze n'umuzogoma ndabivuga iki cyumvira cyikije n'icyumvira gihambaye cyane n'ibyara bazokigwanya kubera bagomba barondera ubutunzi bwacu mugabo ico nemera nuko tuzoshobora gutembera ruko tubonye abantu babasuma batwara muri Afrika abo bantu badabanje gushyirwa kure mugende bazo bizoshoboke nuko abayene gihugu b'abanyafrika bazokumva kwigwara icyabo kuko abantu batwara muri Afrika bigira utumana umego utumana two kuyisa ibyo bintu rero byuko bigira utumana two kuyisa n'imiryango yabo bagaca bareka abanyagihugu bakaba mu bukene butagira izina niyo bora cyane mugaba abanyagihugu ni bacu ubwenge hanyuma tukarunga n'abarongozi bafite imbono ya kure y'imyaka 50 myaka ijana ndabugije ko bizobishobora mugabo ingingo yuko bihugu bya Afrika byoja hamwe bigagira leta zunze ubumwe za Afrika izo tuba dushika kure cyane
namwe
biragoye mugabo bizoshoboka ndabyeze
yego namwe rikana segimana ku kibazo cy'imvuyo cyashikijwe na ni kuri chartier de Jackson Gatau duga ku ijambo mukanya gatau umunota umwe
Hello.
Duga ku jambo cy'imvuro cyashikirijwe na Jackson Gatabo cyuko Afrika yari kwe kuja hamwe ikagira leta imwe ikafaranga rimwe duga ku jambo
murakoze cyane ibyo uno munsi sinibaza ko byokunda kubera ko kugira ibyo bishobora gukunda ko Afrika ishobora kuja hamwe ikagira ifaranga rimwe ikagira leta imwe ibyo bisaba ibintu birebire bisaba ko daboro ibihugu biba byamaze kwiyunga mu bihugu bikabwira ibihugu bikomeye biri stable kuko ubu muri Afrika aracari huko umuntu wese ashobora kumva ko ari perezida kumva nezerewe akumva ko ata muntu wundi yakiriye ari ashobora kuja hejuru yiwe ngo amuhe impanuro cyangwa agire icyo afata ku bwigenge bw'igihugu cyiwe cyangwa iki ibyo bisaba ko tuba tugeze kuri demokarasi yo ku rwego rwo hejuru aho ushobora kwemera ko icyumviro cy'uwundi ushobora kumva ko kuja imbere nubwo kitaba gihwanye n'iki wawe
yego be mu gusozera mushike na Gabriel Ranofiri mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'imvuho zimwe zimwe zatumye ibihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajyambere bidatera imbere nk'uko byateza gutera imbere mwavuze ikibazo cy'umutekano muke imyaka cumi irahera mu Burundi hakaba ibiza nk'uko mwabyise akamumotera abanyagihugu kuko kenshi na kenshi ibyo biza si nka bya biza bitewe n'ibintu umuntu adashobora guhagarika n'ibiza byategwa n'abantu nyine akamumotera abanyagihugu n'akamumotera abategetsi n'akahe mufise umunota umwe gusa
akamunotera abanyagihugu ubwa mbere nuko batoza kujyana nyabahururu abanyepolitike barakababwira ibintu babanze biyumvire kabiri kuko twasanze abanyepolitike b'abanyafurika benshi n'abasukanyi ibyo babimenye abanyagihugu babyumve biyumvire kabiri imbere y'uko nk'umuntu akubwira ngo uze gutema mugenzi wawe ukaza kumutema uyu muntu wumva ko yarapfuye ahagaze nibiyumvire kabiri bagira ikintu twita mu gifaransa prise de conscience ibyo bintu rero nibaza kubiteza bikadufasha ibyo nubwira abanyepolitike cyane cyane baba bariko baratwara bamenye yuko l'histoire est là ni ukuvuga ibihe birahari kugira ngo bizobacire urubanza baze barakora ibintu biyumvira ineza ya benshi kuko abantu benshi bakora ibintu biyumvira ineza zabo inda zabo abana babo imiryango yabo ibyo bintu rero ntibibereye umurongozi nibaza yuko bugerageza kuzabarashyira ineza ya benshi
reka duhe n'ijambo
Eric
Nsengimana nawe nyine agira icyo yavuze akamuyotera abanyagihugu eka n'abarongozi nk'uko twabivuze duga ku ijambo mu kanya gato umunota umwe
yego akamunotera abanyagihugu nuko bakunda igihugu cacu bakumva ko ata wundi muntu ashobora kubaka igihugu cacu atari twebwe nyene umuntu wese akagira akaba akumva ko ari umurundi by'ukuri bakagira urukundo gukundikira uburundi icyo nita patriotisme kuko bamaze gukunda igihugu ibikorwa bazogikora bazokumva ko bariko babikora nk'uko babikorera umuryango wabo bavamwo w'amaraso hanyuma icyo noterera mu kubijyanye naho n'indongozi ni uko by'ukuri uno munsi turashima ko hari indongozi nyinshi zishyira ubwenge zashyizwe imbere na cyane cyane urwaruka ruheje amashuri urwaruka rukunda igihugu nibaruhe novuga espace de travail baruhu
mwizero ndabona kanya tujanye Eric Sengimana nashaka ndabashimiye cyane rwose kwanya mwatoye kugira ngo mugane ni radio ijwi rya Amerika ndabashimiye namwe mushika ntaye Gabriel Vire kukanya mwatoye kugira ngo muduhe ivyimbo vyanyu kubijanye n'ubwigenge turashimiye ingenieur ya dufashe mu ngi ya bw'ivyoma tukadushimiye na Nadia Taha ya dufashe kwegeranya ikiganiro turabashimiye mwese turabifuje kandi amahoro n'umugoroba mwiza mubandanye mwigina insinzi y'ubwigenge mu bihugu muherereyemo mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese.